Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Hadiyo inzamba gateka kawe, amahuri wanyu mwebwe mwese muduteza matwi sangu ikaze kuri ino sango ry'amakuru mu Kirundi ayo kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 15 kigara mu mwaka w'2021 ashimikira kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abantu barenga 70 nibo bapimwe ko banduye umugera wa COVID-19 mu ntara ya Muyinga nk'uko byemezwa n'akarere k'ubuvuzi bw'iyo ntara. Ije bitigiri vyerekana ko uwo mugera utera urandagata imvongo nuko abanyagihugu badebukiwe mu gukurikiza ingingo zo kwirindikiza c'umugera wa COVID-19. Abapolisi babiri baraye mu ibohero rikuru rya Mpimba nyuma yaho bakubaguye umucamanza wa sentare nkuru ya Bujumbura. Ifatwa ryabo bapolisi rirashimwa n'abajejwe agateka ka muntu. Muri force babona ko abapolisi bajejwe nyabuna gukingira abanyagihugu bihushanye no kubahohotera. Abagenda n'ubumuga bwo mu mutwe barabangamiwe mu ntara ya Makamba. Batatu nibo bamaze kumenyekana ko bishwe mu mezi atarenga abiri muri komine ya Mabanda. Murabikurikira mu ido nido ryano makuru muri kumwe na Josine Kaze. Nsubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa na makuru tuyahereye ku mutekano. Hari umutamakazi w'imyaka 80 yaba ku musozi k'Inzobe zone Kabuye komine n'intara ya Kayanza yarayihishwe n'abanyagihugu bo ku musozi Nyabikaranka. Uwo nawe akaba yishwe yagirizwa uburozi. Musantere wa komine Kayanza akaba atera ivyatsi yo ngendo y'abanyagihugu y'ukwihanira. Ido nido na parfait mudasigana.
Felicite Ndudo w'imyaka 80 y'amavuka niwe yishwe kuri uyu wa kabiri nk'igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Inkuru ziva ku musozi Nyabikaranka wa komine Kayanza zimenyesha ko uyu mutamakazi asanzwe aba ku musozi k'Inzobe yafatiwe ku muhana w'umusore yitwa Jean Marie aba ku musozi Nyabikaranka wegeranye na k'Inzobe. Ayo makuru akavuga ko uyo musore muri kino gihe ariko yitegurira ubugeni. Abanyagihugu bamufashe bamagirize kuba yaraje gushira ibiheko imbere y'umuryango w'inzu y'uwo musore. Aho ni mu gihe uyo mutamakazi yafatanywe agafuko karimo ivu n'ibindi bintu. Amakuru yo kuri uyo musozi akemeza ko abanyagihugu baciye bamuja ko bamukubita amahiri abandi bamutera amabuye. Abatware bageze ahabereye ibyo bintu ntibaciye bamujyana kwa muganga ariko yahavuye yitaba Imana. Musitani wa komine Kayanza Gilbert Nyandwi atera ivyatsi iyo nyifato y'abantu bacemera ibintazi kandi bihereza kuvamwo ubwicanyi agasaba abarongoye kubavanura n'ubwo bwicanyi. Tubamenyeshe ko umuntu yaruka kwicwa bunyamaswa muri iyo zone nyene ari umugabo yishwe aturiwe n'abanyagihugu ku murango izuba riva haraciye hafi imyaka 8 onawe akaba yagirijwe ubwicanyi.
Urakoze parfait mudasigana. Abantu bagendana ubumuga bwo mu mutwe muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba barabangamiwe n'ubwicanyi bakoregwa n'abantu bataramenyekana. Amakuru dukura ngaho mu Mabanda avuga ko mu kiringo c'amezi abiri abantu batatu bishwe, muri abo hakaba harimwo n'umukenyezi. Ido nido na Beni Akserakana. Abapolisi babiri bo muri komisariya y'igisagara ca Bujumbura babarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri uheze. Bagirizwa gukubagura umucamanza wa sentare nkuru y'intara ya Bujumbura ikorera mu Kabezi. Ababibonye nabo bakavuga ko intandaro y'uko gushamirana ari uko wa mucamanza yasabwe kwambara agafukamunwa mu kwirindikiza ca COVID-19 akavyanka acashaka guhangana nabo bapolisi. Inkuru twateguriwe na George Nimenya.
Abapolisi babiri inyuma yo kumvirizwa n'abacamanza ba parike ya Moha kuri uyu wa kabiri baciye binjizwa ibohero rya Mpimba. Bagirizwa gukubagura umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura ikorera mu Kabezi Jean Paul Jiminimana uwo mucamanza avuga ko yakubagwe na polisi ku munsi wa mbere kandi atacu wamuhoye amajwi yiwe yavugiye kuri radio Isanganiro
nariko ngende namaguru hajya mu Kanyosha kujya gatanu ndahageze niho polisi babiri niho bampagarika bamaze kumpagarika bansaba byangombwa bindanga cewe nahavuye hanga ikarata y'akazi carte professionnelle de magistrat niho maze kuba iyo karata yerekana yuko ndi umucamanza mu polisi umwe muri abo abanza kumpurushirwa mbere yongera nkubita urundi rushi nikihe cyaha je ndiko ndakekwa ko cotuma umuntu aramugasha
abasoko ya radio Inzamba muri zone Kanyosha avuga ko uwo mucamanza yari mu modoka yo kwiyunguruza kandi atambaye agafukamunwa uko amategeko yo kwirinda ikiza cha COVID-19 abisaba abapolisi basavye ko abatambaye agafukamunwa wabose baba mu modoka we yaha kuyivamwo acahangana n'abapolisi
n'ubujya modoka imwe ujya mu camanza ndereye ku ntebe y'inyuma dushya abapolisi aca duhagarika araba ufukamunwa bashamaze gitwa atakambaye bashava ngo mu modoka se nyine atakambaye ngo ntabyumva ki mu bantu hose badafite ufukamunwa ni bururuke we yaciye akururuka bashafata icyo bisa kugeza ngaho ateka abantu bose kururuka nawe yaciye yaha umupolisi umwe yaruriye indani aja kumukurayo ahubwo n'abanyagihugu bashamukaye ngo asohoke ashitse hasi yaciye mani gana ni gana wa polisi utavyumva mu modoka ntigenda ntashaka kumururusa akakurika kose mu polisi umwe ubona umufasi acamo kwitinembo ubona chamwankira aca bamufata baranigana aho twe twagiye gutangara twumvise umuntu azza amategeko nk'umucamanza ewe yagize ibintu nk'ibaswabonye aca bamuniga ntihabaye ibintu byo kongekana bukebo
abari muri iyo modoka bavuga ko atayimuranga yerekanye bakamenyesha ko ashobora kuba yabyerekanye bagiye kumufunga abanyagihugu bagasaba ko mu gihe hari itegeko leta yafashe rikwiye gukurikizwa na bose ataho usigaye inyuma baranegura kandi inyifato y'abapolisi bakoresheje ingufu kandi hari amategeko aha nico caha uwo mucamanza yari kwaragirizwa
nta gitangaje na kimwe kubona abapolisi bakubagura abantu kuko basanzwe bakora ibiciye kubiri n'akazi bajejwe bishikirizwa na Vita Nshimirimana arongoye urunani force rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike avuga ko igikorwa cabo ari ugukingira abanyagihugu n'ivyabo bitashimira imana arashima ko abagirizwa gukubagura umucamanza wa sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura bafashwe bagashirwa mu minwe y'ubutungane tumwumviriza
kubisanzwe abapolisi bagejeje igikorwa cyo gucungira amahoro n'umutekano kubaha no kubahiriza abanyagihugu hamwe n'ivyabo ariko rero turavye ibikunda kuba mu gihugu cy'u Burundi abapolisi bari mu mugwi nyamukuru wabahunga abanyagateka kazi na muntu ibyo bikiyerekana ko rwabyo ubugizi bwa nabi haba ukwica abanyagihugu haba kubabora igufa haba kubononera ibyabo eka haba no kubahagarikira ubusa hanyuma rero ukundi mugabane aba bapolisi nyene turakunda kubabona ubugizi bwa nabi bujanye no gukubagura abanyagihugu haba abanyagihugu basanzwe mbere na bamwe bamwe bubajejwe amabanga ya leta ibi rero byarabishikiye umucamanza wo mu gisagara cya Bujumbura sinabishasha birakunda kuba hanyuma igituma biba nuko abo bapolisi bamaze kwimenyera bazi yuko ibyo bakoze atamuntu ashobora kubahana hanyuma rero nabo bacamanza ubwabo barabicitsemo uruhara kuko urabona yuko abapolisi atari hake bakunda gukubagura abanyagihugu basanzwe hanyuma bacamanza bakirabira hirya ibyo rero bica bituma baba polisi baba bajya babatwara haba mbere n'abapolisi bato bato bate bakibaza yuko bari kuriwe ibintu byose byose yuko bashobora kubikora hanyuma ko abapolisi bafashwe bakaba barajyanywe mu ibohero ni kintu cyiza cyane tibada rero yuko boheza bakabacira urubanza bakaba akarorero hanyuma rero akaba nihugurwa n'inyigisho bakabwira abapolisi bakabwira n'abajejwe n'abatwara yuko kizira gukubagura abanyagihugu hamwe no gutoteza agateka kandi na muntu haba ku bantu babayaraye haba no kubagirwa banga ya leta
nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ubu naho dutandukire amakuru ajanye n'amagara y'abantu. Ikiza cy'ingwara ya COVID-19 cyari kimaze iminsi cyaracureshe mu ntara ya Muyinga cyasubiriye kwibonekeza muri ino minsi ku rugero ruteye amakenga, aho guhera mu ndwi iheze gushika mu ntango y'ino ndwi ku bantu bipimishije mu bibanza bitandukanye abarenga 70 nibo bamenyekanye ko banduye umugero wa COVID-19 nk'uko amakuru atandukanye ava mu burero bw'ubuvuzi bugize intara ya Muyinga avyemeza. Uku debukirwa kw'abanyagihugu mu gukurikiza ingingo zo kwikingira ico kiza ngo ikaba ariyo inkomoko y'ibitigiri bibandanya kuduga by'abagwayi ico kiza. Inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkundimana.
Ibitigiri by'abagwayi umugera wa COVID-19 ku rugero rutari rumenyerewe byatanguye kwibonekeza mu ndwi iheze, aho abantu barenga 30 aribo bamenyekanye ko banduye umugera wa COVID-19 nk'uko amakuru atangwa na bamwe mu begereye igisata cy'amagara y'abantu babimenyesha. Guhera mu ntango y'inundwi turimo naho mu bantu bagiye kwipimisha abarenga 50 bakaba baratowe umugera. Ivyo biruko mu gihe hari haciye hafi amezi arenga 3 ibiharuro by'abandura umugera wa COVID-19 byari byaragabanutse cyane ku buryo hashobora guhera indwi yose mu bibanza bitandukanye bipimigwamo uwo mugera atamugwaye n'umwe abonetse. Imvo zituma uno munsi ibitigiri by'abatogwa uwo mugera biba byinshi ngo ni kubera abanyagihugu muri rusange batari ko barakurikiza ingingo zafashwe mu ntumbere kugwanya umugera wa COVID-19 nk'uko bishikirizwa n'abo mu gisata cy'amagara y'abantu. Abantu benshi barasubiye kuramukanya bahana iminwe, abandi bagwana mu nda mbere no gusomana bagasomana. Ikindi nuko gukaraba mu ntoke n'amazi meza n'isabuni navyo nyine bitakira umwitwara ariko wa benshi nk'uko ayo makuru avyemeza. Mu bibanza byinshi bihurigwamo abantu benshi nko mu bwinjiriro bw'amasoko amazi yo kudandaza cyangwa ubunywero, henshi hari indobo zitarimwo amazi, ahari amazi naho ugasanga atasabuni iriho, n'ahari amazi be n'isabuni kenshi abantu bakaba bahaca barengana badakarabye mu ntoki. Hari haciye amezi arenga 3 intara ya Muyinga ivugwa mu ntara zari zagwanyije bigaragara COVID-19.
Abantu indwi baratowe umugera wa corona muri iyi minsi ibiri heze mu ntara ya Rumonge. Batatu muri bo bakora mu gisata cy'amagara y'abantu, ivyo bikaba biteye ubwoba abanyagihugu bagasaba ko hoshigwamo ingufu mu gucungera ishigwa mu ngiro y'ingingo zo kwikingira. Inkuru tubaza Frank Kaze.
Abo batowe umugera wa corona umwe n'umuganga ku bitaro bikuru vya Rumonge, undi nawe akaba ari umunyabigega mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge nk'uko amakuru ava muri iyo ntara abivuga. Abandi batanu basigaye n'abagwayi bari baje kwivuza bisanzwe. Inyuma babapimye babasanganye uwo mugera wa COVID-19 nk'uko ayo makuru ava aho mu Rumonge abandanya abivuga. Baba abo bakora mu gisata cy'ubuvuzi, baba abo banyagihugu basanzwe, inyuma yo gupimwa bose baciye barungikwa gufatira imiti muhira. Abakozi bo ku bitaro bikuru vya Rumonge bemeza iyo nkuru bafise ubwoba kw'ico kiza gishobora kukwiragira n'ingoga. Ivyo babivuga bafatiye kukuntu hasigaye hari ukwijajara mu vyo gukurikiza ingingo zo kwikingira COVID-19. Bavuga ko mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nko mu masoko, mu mashuri, mu manza n'ahandi, ngo izo ngingo ntizigikurikizwa mu ntara ya Rumonge. Abo bose bakaba batowe uwo mugera wa corona kuri uwu wa kabiri. Abakozi b'ivyo bitaro barabemeza kandi ko ku mezi aheze ibitigiri vy'abatogwa uwo mugera vyari vyagabanutse cane. Bagasaba abajejwe intwaro ko boshiramwo inguvu mu guhimiriza abanyagihugu barongoye.
Bitewe n'igwirirana ry'uwo mugera wa COVID-19, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Jean Vendirakobuca asanga iryo gwirira na ry'abandura uwo mugera ryavuye kubade bukiwe mwikurikizwa y'ingingo zafashwe na leta aha akadomo rutoke kubafise ubunywero n'amazu y'ukwidagaduriramwo ko naho leta yari yababujije gukoranya abantu benshi nko mu gihe c'ibiteramo batigeze bavyubahiriza kuri iyo mvo ubushikiranganji bwafashe ingingo yo guhagarika ibiteramo bitandukanye n'amazu y'ubutambiro bita Bois de Nuit ubwo bushikiranganji bugasaba abarundi kwambara agapfukamunwa nk'itegeko mu gihe bari mu modoka zunguruza abantu ibindi basabwa ni ugukaraba kenshi n'isabuni kudasubira kuramukanya n'iminwe hamwe no gusiga umwanya hagati y'umuntu n'uwundi mu bibanza bihuriramo abantu benshi mukanya amakuru arabandanya
Inzamba
Abanyagihugu bo muri zone ya Gisenyi komine Busoni mu ntara ya Kirundo baratabaza ko atagikozwe bagiye kwicwa n'inzara iyo nzara ikaba iva ku ruzuba rwatse muri iyo komine bamwe mu banyagihugu bakaba bamaze guhungira mu makomine yaguyemwo imvura abanyagihugu bo muri komine Busoni bakaba bidogera abajejwe intwaro ko ataco bariko barafasha uretse kubaturubika iyo hagize ubahuka kuvugira hejuru kw'inzara yateye ido nido na Vanessa Muhiteka
imitumba ibangamiwe abanyagihugu batabaza gusumba nyibwibikara gatete na vyanzu abanyagihugu bavuga ko kuva imvura itasura bo batanima barabona rikoroka bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba bakaba bamaze no gufata ingingo y'ukwimukira mu makomine ya Ntega na Vumbi y'intara ya Kirundo aho babona ko bashobora guca ingero
kuva umutasi rwagera nta mvura yigeze igwa twebwe rero inzara yatwendeje abandi rero kubera bumva yuko makomine ya Ntega na Vumbi imvura igwayo benshi baragiyeyo kugira ngo barondere aho baca ingero kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo
abanyagihugu ariko bidogera abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kirundo ko ataco bariko barabafasha uwugize ngo aravugira hejuru ibijanye n'inzara ishobora kwiha inkumbi yitabariza abajejwe intwaro baca bamufata ko ariko aragumuka abo banyagihugu basaba ko abagire neza bagarukirako
ikintu kitoroza ni uko abajejwe intwaro umwanya batwitayeho na kimwe kiriko kirakorwa kugira ngo turabe ko twogarukirwako kuko n'uwubivuze aca afatwa ko ariwe ariko aragomoka mu gihe twebwe abana bacu imiryango yacu iriko irabura aho ita umutwe iriko irabura uko igira yabuze shinge na rugero
intara ya Kirundo ico gice uko umwaka utashe havugwa inzara bivuye ku ruzuba kuko tamvura ikunda uhagwa inyuma y'igihe cice ikomine ya Busoni ikaba ariyo ikunda kubangamigwa abahinga mu myaka yahera bakaba bafata intara ya Kirundo nk'ikigega c'ivyimbugwa mu gihugu cose
urakoze Vanessa Muhiteka tugume muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi umugambi mushasha wa leta usaba aborozi kugumiza ibitungwa vyabo mu mpongore uri kuratahugwa n'abanyagihugu kiretse mu ntara zimwe zimwe nka Bururi Mwaro no mu kiyaya Cimbo vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uwo mushikiranganji avuga ko aborozi batari bake muri izo ntara bifise kandi bize amashure ariko ngo baracashaka kuragira ibitungwa vyabo mu matongo ya leta kurikira mushikiranganji Deogide Rurema
umuntu yahora yironkera amata yahora yorora inka akayishora atabindi ashizemwo kuyishira mu ruhongore bisaba yuko yigaburira naho nyene ayo makenga aho yari asigaye cane hari ngaha kiyaya Cimbo ariko nawo ni ikibazo ca benegihugu twasanze hari abakozi ba leta benshi bafitiye amararo aha mu rukoko vyarabahungabanije rero murumva nabo twaragiye turabasigurira kandi bobo abantu baciye ubwenge baravyumvise icari ikibazo cingena abantu bagiye guhindura ingendo hari hamwe hamwe batavyumvise neza ariko kubera akamenyero aho hantu hari Bururi hari Mwaro hari naha mu kiyaya Cimbo kukubera bavuga ko bafise amatongo manini mugo dusanga ayo matongo sayi wabo gusa harimo n'amatongo ya leta bari bamenyereye rero kuragira ku mitumba mu bibara twaragize amanama yo kubumvisha akamaro gukororera mu mpongore benshi baravyumvise kwabaye ukudasoma neza nitegeko birangizwe neza yuko umuntu afite ahantu hanini ashobora kuhazitira hanyuma agashira inka ziwe zikarisha hanyuma akazigarukana mu ruhongore Faransa nico bita amapadok kandi no mu bindi bihugu biraba ubuheze naraduze ndiko ndaja hari y'ibururi nasanze barabitanguye ubu umuntu asanga bazitiye
Ndewo Gide Rurema n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi ni no kuri we nciye nsozera ko ano makuru mwakoze kuba mwadukurikiye ndabasezere ndabifuriza umugoroba mwiza mwese naho ubutaha